Urashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio Inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye
ndabaramu tijayi wa kunze wa radio Inzamba gateka kawe nuganda wa ikaze mkiganiro turashoboye nguko mwemenyereye iminsi yose kuwa kabiri Alex Kaiza ni jenda kia shikiriza mwinga kwevye mwa umusu tukawa tekuma na Jospa Ndo Imana mwaka ime gato irero tulatangula ikiganiro chachu tu mwa umusu tukaza kwa kira umufasoni Janine asanzwe alimu ujanyo kwa hani ya gateka kamu zina mono ni mkanyi sase turamwakira tunabahikaze mwege mwese muri komara dukurikira
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
uko rero nari nabimenyesheje mu kiganiro cyacu cy'umunsi tuza kuganira n'umufasoni Janine igatoyi abanza twidondore hanyuma amenyeshe nabo turiko n'abariko baratwumviriza ninde turiko turaganira hanyuma tubonanye mu kiganiro cyacu
murakoze jewe nitwa Janine ndi umufasoni umwe ari mu bapfasoni benshi bari mu buhari w'abakenyezi n'abigeni baramira amahoro n'umutekano mu Burundi inamahoro yego ikintu twobabwira kugira ngo abanywanyi ba radio Inzamba batumenye nuko ndumumama akunda kuba mu bandi akunda kumviriza abandi kuganira n'abandi ba mama kuko hajya ni byiza ko umuntu agira abo baganira akagira bavugana kuko iyo uri ko wiyumvira gushaka gukora ikica yo gukora na kiriya bigusaba guhanuza ukavugana n'abantu kugira ngo baguhe baguhe ibyiyumviro kuko umutwe umwe ntiwigira inama jewe rero ndumu mama kunda kuja mu mashira hamwe nkunda gukorana n'abandi bakenyezi kugira ngo duhanahane ibyiyumviro kugwanira gateka kazi na muntu n'ikintu numva ko kuba ndahari nk'umukenyezi nanje numva ko shobora kugira icyo shoboye kuvuga ngashikiriza icyumviro canje nkavugana n'abandi kugira ngo nande nshobore gufasha abandi bakenyezi n'abigeme
kuko rero mwavyumvise cyuko tuganira n'umufasoni Janine twibutsa bari ko baratukurika kukianari turashoboye akabazo kacu umufasoni umutuyagire mu ncamake y'ibijyanye no guhanana agateka kazi na muntu ibyo wavyabaje mu gute mwabitanguye mukibitangura niki cabibatumye
ku bijyanye n'agateka kazi na muntu ingene byatujemwo ngo twumve twobijamwo icatumye twobitangura jewe kuva kera nkiri umwana nkiri mutonya narabona iyo navuka nkumviriza ndabona ko ndibuka kera ndi umwana nakuze mbona ingene abana b'abahungu n'abigeme babarera ababyeyi bacu ingene babarera twasanga rero abakobwa aribo baheba nk'amashuri abakobwa baheba amashuri hakiri kare jewe ndibuka nk'abakobwa twigana mu mwaka wa gatandatu ndavyibuka ko konkuru ibananiye abana babavukana ari abahungu babiri bigana n'umukobwa abahungu babiri barabadubuza ishure ngo bahitire ariko umukobwa wazawumva ngo nahe ibishuri ngo naze gufasha nyina kurima babigira ngo waze gufasha nyina kurima bakitwaza ngo babuze amafaranga y'ishure ariko rero cambabaza ntibyumvikana ingene uwo mwana w'umwigembe ari we bahebesheje ishure aho nari nkiri muto ingene uwo mwana w'umwigembe ari we bahejeje ishure batohebesha ishure wa mwana w'umuhungu ngo abana b'abakobwa nabo kuguma mu nzu ngo nabo kuja guteka urumva ibyo byose nakuze numva ntabyumva neza mu nyuma dukuze twiga za sogondere ukaza wumva wa mwana w'umukobwa ngo yararongowe twarangana kera aho twavuga tuti bashaho umukobwa aranyarutse kuja kubaka urugo ariko yaheza ngo yagenda kubaka urugo rwiwe munyuma kumva umugabo bashwanye ukabona wa mukobwa yaragarutse wabo je nkura niyumvira igituma umwana w'umukobwa adafise adafise amahigwe yo kugirwa cyo kimwe ibintu byiza nk'umwana w'umuhungu ngo umukobwa ni wo kuguma mu nzu ngo umukobwa ni wo muzezwa nzu ngo umukobwa umukenyezi ni wo kuguma aho nyene mu nzu nta byo kuvaho ngo agende gukora ibindi bintu je rero ibyo bintu byose nabibayemwo ndabibona turakura turuba ku rugo ubatse urugo ukagumbona ibibazo bindi biba ku imyaka iheruka bona yuko umukenyezi arenganywa ukumva urugo kwa naka umugore wa naka yakubiswe umugore wa naka yakubisa kugwa amenyo ukabona ngo umugore wa naka yakubiswe ngo yavyaye abakobwa gusa ngo ntiyavyaye abahungu ibyo byose rero uko nakura niko numva nshaka nanje kuzoja mu bandi bantu nshobora kuronka aho mvugira nshobora kuronka aho ntanga ibyiyumviro kugira ngo dufashe abakenyezi dufashe abigeme bacu bareke kuguma biyugara baguma ahandi ngo umukenyezi ntashoboye ngo umukobwa ntashoboye rero bica bintuma maze gukura numva ibyo bintu byose niho rero mu nyuma naco ntangura kubona ko ntegereza kuja mu mashirahamwe ntegereza kuja kuvugana n'abandi bantu kugira ngo tugwanire agateka k'umukenyezi ndetse gusa n'agateka k'umukenyezi kugira tugwanire agateka kazi na muntu ntituriho ngo tugwanire abakenyezi gusa n'abigeme ariko turagwanira n'abo bagabo bacu hariho abagabo barenganywa hariho abagabo bakubitwa n'abagore hariho abagabo baganzwa n'abagore ugasanga hariho ibintu nabo baba bahohoterwa ko bikababaza cyane ariko nk'umukenyezi nashatse cyane kubijamo cyane kuko naho abagabo bahohoterwa n'abahungu barenganywa abakenyezi n'abigeme bararenganywa cyane gose nico bituma rero nashatse kuja mu bandi kugira ngo nze ndavugana nabo bandi kugira ngo dufashanye mu byiyumviro ingene dushobora guharanira agateka kazi na muntu nak'umukenyezi gose kuko umukenyezi hajya n'ikirumara mu muryango umukenyezi afite agaciro kanini gose mu muryango canumva rero no ndose aho nshobora kuja kuvugira canja muri umuharo uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi inamahoro kugira ngo ashobore gufashanya n'abandi bakenyezi kugira ngo dushobore kugwanira agateka kazi na muntu
tarikeme benshi canke abakenyezi baboneka mu myaka iheze mu bijanye no guharanira agateka kazi na muntu mbega kuganya ibyo bavyava kuki
kera nta bakenyezi babijamo nibyo abakenyezi bari bakumiriwe cyane murabona yuko kuva kera bataboneka nta mukenyezi yagira ico avuze mukenyezi yaguma mu kigo bahita mu kigo umukenyezi niyo haje abashitsi muri saro serugo no yagenda kwakira abashitsi muri saro umukenyezi akaguma ari hari inyuma mu kigo jewe ndibuka kera yuko hari haje abantu bagemuye nk'inzoga wasanga abakenyezi bicara mu cumba kija mu kigo ugasanga mu cumba kija co muri saro ni habagabo banywera abagabo ntibicara n'abakenyezi mu kunywa urwagwa abantu bagemuye nk'incuti ibyo byose rero birerekana yuko mu minsi yahera abakenyezi bama biyugaye bama bari hari inyuma ntibari bashizwe hejuru kuko nta n'uwo ariwe yashaka kubashira hejuru kuko urumva ko bari baracinyijwe bari barasubijwe hasi ego hama ikindi naco nuko kera uko kuntu abagabo ku ntwaro zaheze cyane nko ku ntwaro z'abami abakenyezi n'ukuri baguma aho hantu mu nzu mu kigo barabo guteka barabo gukubura gusasa ariko murabona yuko isi igenda ihindagurika isi igenda tera imbere hakaza haraboneka n'ibyiza murabona yuko ubu unye abakenyezi bateye imbere abakenyezi bavuga abakenyezi batakiri abakenyezi ba kera abakenyezi bashaka nabo ko bashigwa hejuru bashaka nabo ko baduzwa kugira ngo ibyiyumviro byabo n'ibikorwa byabo bishobore kugaragara maze bishobore gufasha no guteza imbere abandi bakenyezi n'abandi bantu bose.
Ikiganiro turabandanya hani turashoboye mwebwe mwese muri komunate ukurikira ni kuri website ya kaburungu inzamba kaburungu org tuteko two tuganira n'umupfasoni Janine turabandanya kino kiganiro cyacu turaza nk'umukenyezi mbega n'izihe ntambamye muhura nazo mu bijyanye no guharanira agateka kazi na muntu canke agateka akazi na mukenyezi
nk'umukenyezi. Ikicukura c'intambanyi umuntu ahura nazo mu bijyanye no guharanira agateka kazi na muntu canke kazi na mukenyezi. Jewe nk'umukenyezi intambanyi ya mbere ni iryo ryuko umuntu yiswe umukenyezi wamengo n'umuntu agayitse wamenga n'umuntu agayitse cane. Muri ya ndero ya kera umenga umukenyezi ntacu yarafise avuga. Kenshi iyo uvuze ukuri canke uvuze ico wiyumvira kuri ivyo canke biriya vy'agateka kazi na muntu wacu usanga nta ruvugiro ufise. Intambanyi rero ku bakenyezi no ku bagabo usanga bigoye kumvisha kuko hari ico uba ushaka kuvuga ariko iciyumviro cawe ntibagiha agaciro. Hari nta kintu kibabaza nko kuba ufise ikintu ushaka kuvuga uri umugore uri umukenyezi uri umwigeme ariko icyo kintu cawe ntibagiha agaciro ngo ni wa mugore ngo nta jambo ry'abagore ngo nta mpanuro z'abakenyezi ariko bakibagira yuko umukenyezi nawe afite ijambo ashobora kuvuga ashobora guhanura. Umukenyezi aratatura batase, umukenyezi arasanga ahantu abantu bariko barashwana bafite ibyo bapfa agahagarara hagati maze agatatura batase. Urumva rero yuko intambanyi ni nyinshi ntibyoroshe yuko umukenyezi yisanzura mu kugira ngo ashobore gukora yisanzuye. Hari indi ntambanyi nayo nufata ko ari nini, intambanyi y'umwanya. Umwanya kubera ko umukenyezi abajeje utuntu twinshi two mu rugo utunaturiya, hari igihe umukenyezi abura umwanya wo guhuja muri ibi na biriya. Murabona yuko umukenyezi yari umuzezwa nzu abajejwe iby'urugo byose byinshi si byose abafise byinshi by'urugo bimujejwe bimuraba ariko ugaca usanga umwanya ntumworoheye neza kugira ngo ashobore kuja kurangura bya bintu aba yari yemeje. Niyo ni intambanyi ikomeye. Ikindi novuga ku by'intambanyi nuko intambanyi mu buryo umukenyezi arashobora kubura uburyo bwo kujahana hariya. Nk'ubunye ashobora kuba afite nk'inama bakantuma kati turafite inama aha naha. Iyo nama tuyifise nkumva ko mfite ishaka ryo kuba noshika aho hantu hari iyo nama nanje ngo mfashanye n'abandi duhana hantu ibyiyumviro ariko kubera bwa buryo umukenyezi aba adafise ugacusanga ntibyoroshe kuvuga ngo mfasha umpaye amafaranga njahana hariya ngende mu nama ngende gufashanya n'abandi muri ryashirahamwe ndimwo ugacusanga rero ibyo byose naco kitubera intambanyi nini kuko uburyo buba bugoye umuntu akabura ingene ahashika kabura ingene wiyunguruza ugashaka kuja gutatura dufate nk'abafite ico bapfuye kuko abantu bagira ibyo bapfa ariko ukabura ingene uhashika kugira ngo uje gutatura ca kibazo ubwira ugifashe babandi. Murumva ko uburyo nabwo ari intambanyi ikomeye cane kugira ngo umukenyezi yisanzure mu gushobora gukora ibinabiriya.
Uyu munsi wa none impanuro mwotanga ku bagabo canke abakenyezi ndetse n'abigeme bataratahura ko agateka kazi na muntu na cyane cyane akazi na mukenyezi gafise ikibanza kinini iyo bariye.
Impanuro notanga je numva nohera kubwira abakenyezi n'abigeme kuko hajye abakenyezi n'abigeme barakomeye gose nuko nobabwira yuko nizeye ko abakenyezi bose boreka kwikumira kwiyigiza inyuma tureke kubona ngo ntidushoboye ahubwo abakenyezi nobahanura ko bobona ko bashoboye
twese tukabona ko dushoboye tureke kwisubiza inyuma tureke kwisuzuguza umugore umwigeme turashoboye tuvuge turafise ubwenge turashoboye gukora twese turashoboye kugira ico dutanze ishobora kubaka igihugu cacu tugerageze dukundane igihugu cacu kizotera imbere aruko abagabo n'abagore tugiye hamwe tugakora tugahagurukira hamwe twese tukavuga tugaranira gateka kazi na muntu tudatoye
akari hano rero kiganiro cacu twashoye cukuru no wa kabiri kigarukiye mwakoze kubona mwitavye ubutumire bwacu twizere yuko hano hanyuma nitwatuma ko muzoshobora kutwitaba
yego mwakoze cane Alexandrine namwe mwakoze kudutumira muzodutumire no hanyuma tuzokwitabira ubutumire murakoze cane Imana ibahezagire
mwakoze namwe mwese mwaduteze yombi mu kiganiro turashoboye Alex Keza ni jana kandi akibashikiriza kabanda bifurije kururanirwa mu byanyu no mu banyu naho uta
cari kiganiro turashoboye ushaka kugira ico ubaza canke kutwunganira rungi ku butumwa bugufi kuri telefone akamenyetso ko guteranya 254 70 29 45 87
turashoboye.